gahimbare.
François Akimana niwari mu migabwe ivyuma amakuru tubashikiriza kuri no mutaga agizwe n'ingingo nkuru zikurikira amenyesha makuru bane bikinyamakuri wacu n'umushoferi yaraba leruye n'ubu baracyafungiwe mu gasho k'igipolisi bubanza bakaba bahagaritswe kuri wa kabiri musigati aho haba igitero cy'abitwaje ibigwanisho mukaja kubyumva mu idonido ryano makuru naye abantu batanu bagirizwa gukora impapuro z'amagendo berekanye n'igipolisi kuri uyu wa kane mu byafashwe akaba harimwo ikarata zitandatu zerekana ko umuntu yacandaje indwara ya fièvre jaune naye amabarabara mwamwe yo mu gisagara cha Bujumbura abonekamwo ibinogoco kimwe n'ibarabara rikuru nimero indwi bamwe mu bayakoresha bakavuga ko biri mu bituma haba amasanganya ido nido ni mukanya sangwikadze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasiye kwa ikadze murano makuru amenyesha makuru bane bikinyamakuri wacu baracafungiwe mu gasho k'igipolisi bubanza Agnesi Ndirubusa Christine Kamikazi Egide Harerimana Terence Modendi hamwe n'umudereva yarabunguruje Adolphe Masabarakiza bahagarikiwe uyu musigati mu ntara rubanza aho haba igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho kuri uyu wa kabiri nkuko byemejwe n'icegera c'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano nyuma y'ukumvirizwa n'inyamira mabi kuri uyu wa gatatu ngo ntacaha bakurikirana ko bamenyeshejwe mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa kane muyide nkuru nziza yasiguye ko abo bamenyesha makuru n'umudereva wabo bariko bumvirizwa n'igipolisi kijejwe amatohoza tumukurikire
Amenyesha makuru bari bubanza bari kubumvirizwa n'igipolisi kijejwe amatohoza kandi murazi yuko amatohoza nkayo kenshi aba mwibanga kaba rero tworindira mu gihe ibyo babagiriza bosanze bidafashe bazorekugwa nibasanga naho ibyo babagirizwa bifashe bazoheza bashikirizwe ubutungane ministere publique ibandanirize ahenyamirama bizagejeje
Igipolisi cyerekanye kandi kuri uno wa kane abantu batanu cagiriza ko bakora impapuro za magendo icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yamenyesheje ko mu byafashwe harimwo ikarata zitandatu zerekana ko umuntu yacandazwe indwara ya fièvre jaune moyize inkuru nziza akaba yemeza kandi ko igipolisi gikorana neza n'ubutungane nubwo hari abakora mwe n'icyo caha ku nshuro irenga imwe agahamagarira abantu bakeneye impapuro gutumbera inzego zibijejwe n'ubunyene tumukurikire
abo bose bakaba bafashwe hagati y'amagenekerezo ya 19 na 21 barafatanywe bijye bikoroshe mwabonye harimo inyabwonko aho mwasanze ko harimwo impapuro zitandukanye bakora harimwo nk'imwe twita carte jaune zitandatu za mpapuro mpuzamakungu zerekana ko umuntu yacandazwe umugera wa fièvre jaune harimwo kandi n'ikashe y'ibanke bankobu ama permis de conduire biométrique harimo les titres de propriété harimo impapuro ama diplome atandukanye y'abaza kaminuza ez'amashuri yisumbuye na imyuga harimo ni cache y'umugambo uri ku butegetsi CNDD harimo buranga muntu carte nationale d'identité harimo les vignettes fiscales za OBR harimo impapuro zerekana ubushobozi bw'umuntu mu byo butunzi ico bise les attestations de capacité financière harimo les quittances za OBR harimo kandi n'amasezerano amwe yerekana ubushobozi umuntu agira kugira ngo aje gusaba amadeni haba amabanki canke n'ahandi ibi rero tubigize kugira ngo dusubire tubereke ko abo bantu bamwe babandanya bahenda abantu yabaheje bagafatwa barahigeze bakurikiranwa n'igitabo mpana vya ico bita izaje dofo muri ico gihe bageze bagahanwa nico gituma duhamagara abantu rero yuko mu gihe bakeneye impapuro nkizo bo tumbere inzego zibijejwe bakaronka impapuro ziciye mukuri kuko murumva ko baheza bikabakurikirana
muratubwiye umwe muri abo bahagaritswe yuko afashwe ubugira kabiri mbe twovuga yuko hari ukudakorana neza hagati y'ugwego rw'igipolisi n'ugwego rw'ubutungane
ne twovuga yuko igipolisi kidakora neza n'ubutungane umuntu arafatwa hanyuma agacigwa urubanza hanyuma igihano akagiheza hamakare kugwa mugabo murabona yuko ataba yahashe nico gituma mu vy'amategeko nyene bivuga yo umuntu asuye mu ico cyaha amategeko arafite ngene avuga n'ingene aheza gahanwa kandi akamuhasha
Moyize Nkurunziza cegera cumu vugizi ubushikiranganje bw'umutekano akaba yari kuri mikwa mugenzi wacu Mireye Kanyange tukiri mu bijanye n'umutekano hari kiziga cy'umwana w'imyaka 2 na mezi 8 yatowe yishwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu kinogo cy'imetero 3 z'ubumanuka muri quartier Kigwati ya mbere muri komine n'intara ya Makamba ico kiziga ikaba cakuwe aho cari kiri n'inzego z'igipolisi abajeje intwaro nabo mu ishyirahamwe Croix Rouge irakoze Ridiki akaba yari uwo muri quartier Swahili ngo yari yadimiye mu ndwi iheze itariki 18 za kuno kwezi nkuko amakuru ava mu kubabyeyi biwa bivuga nyuma y'umwihwezo wa OPG ikiziga ikaba caciye gifubwa mu gipolisi bakamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira ngo abagandaguye uwo mwana bashobore kumenyekana. Isaha zitandatu zirenga ku minota 32 amakuru tubateguriye abandanya mu bijanye no kwiyunguruza haribonekeza ibinogo byimburuka mu bice bimwe bimwe by'amabarabara yo mu gisagara hagati no kwibarabara rikuru nimero 7 Bujumbura Agenda mu gice cya Musaga abunguruza abantu n'ibintu baca muri ayo mabarabara bavuga ko ibyo binogo biri mu bituma haba amasanganya bavuga ko utwigoro two kudibira ibyo binogo atakinini dufasha na cyane cyane muri kino gihe cy'imvura ibyemezwa na Antoine Rumenyetso arongoye zone Musaga inkuru twaza Charles Makoto
baragerageza bakashira nk'ivu mugana n'ubundi riko mari hava imvu imaze kugwa cabisubira
no amwe muhari ibyo binogo bano bunguruza abantu n'ibintu bidogera n'inkimbere y'icicaro cha posita ku gice cegereye ingoro y'imico kama nishira hamwe limitere ryo gutuma tumana kamakuru ivyo binogo biboneka ko byari byazibiwe hakoresheje urucekeri bimwe muri ivyo byasuye kwimburuka uteye imbere kwibarabara Patrice Lumumba kuva kwishiramwe Star Time ugaca imbere y'ishiramwe Canal Plus ukagenda gushika ku cicaro c'ibanki KCB no kubwinjiriro bw'ishure Stella Matutina nta ntambwe 10 zirenga imodoka itaguye mu kinogo ufashe barabajya Musaga ugira ushike ku kiraro c'uruzi muha hari umuntu azibira ivyo binogo akoresheje ibice by'amatafari unagasaba umudugu renganye ugira icyo umusigiye ushitse kwishure gisumbe ryo kumusaga ibinogo bihari bituma imiduga yigengesera mu kubisanya hagati y'ibarabara rya mbere n'irya kabiri imbere ye hariko hubakwa station imiduga yarahinduye inzira isigaye yicira hagenewe abamaguru bano batwara amakinga bati amasanganya ahaba ava hanini kuri ibyo binogo
imodoka ligerageza kugikatira ikinga ikagerageza kugikatira imotika bigerageza kugikatira kuvuga umuntu ari mu mbavu zaho hari kyesha sanga imodoka ari mujaburiye ku icondo canke ishobora kutigonga umuntu
imodoka kugiye nko kuyikatira muhakwa kugongana n'iyindi bivuye nkandi hano gasanga n'amasanga yaguma bamenye
uno nawe agira tutwigoro to kuzibira ibyo binogo nta kinini duheza tugashika ko mu gihe cy'imvura avuga ko kugira ibikogwa birame leta yo bafasha nabo bagaterera
nka je cyo nsaba rero yo gerageza ne mu buryo buke ibifise tugafasha na twebwe n'abene gihugu tugakora ibarabara namba ari buryo yo dusaba leta twe dusanzwe tuba duherereye mu imicungaro yaho gira tugende neza twedegeye
ibyo biremezo na twa menyetso arongoye zone Musaga ahamenyesha ko mu ntwaro muri iyo zone bafadikanije n'amashira hamwe yo kunguruza abantu n'ibintu bamwe bariko barafurira ivyo binogo abandanya avuga ko muri kino gihe cy'ushana utwo twigoro atakini duheza tugashikako kubera inkukura ariko ngo babandanya bahimiriza ababa hafi yahaba hononekaye kugira ngo bafashe kuhazibira mu kurindira ko hari ibikorwa birama mushikiranganye bw'ikorwa vya leta batumenyesheje ko bazogira ico bashikirije hanyuma
Tuyagu Mukenyezi.
Guharachara gahaze mwitunganya ry'amatungo y'umuryango nkuko bishikizwa na bamwe mu bakenyezi birimizi bo muri komine Nyabitinda intara ya Ruyigi abo basigura ko nk'iyo bimbuye umuceri ngo urashobora kugurishwa batagishijwe inama kandi n'amahera avuyemwo ntibabone icyo yaranguye urongo ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Ruyigi agashikiriza ko inyifato nk'iyo isubiza inyuma iterambere ry'umuryango na y'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'iyo ntara asaba abubakanye kuja inama n'ingingo mu itunganya ry'amatungo y'umuryango Vestine Butoyi
amisanzu ahiwacu ntawoje ngaho ngo abidehe nta bintu byo gutunganya amatungo umugore yigeragira mu ruhara rurerure
numwe mu bakenyezi birimizi bo kumutumba kirungu muri komine nyabitsindi ntara ya ruyigi avuga ko umukenyezi atakibanza afise mwitunganywa rya amatungo y'umujyango afatira kumwimba umuceri ahasigura ko umugabo ari wa ufise ko bubasha ko kukoza icyo ashaka
no kugurisha itongo hari gihe ari gurisha ubanje kujiwanya ha mu gacugaruka wa byeme umuceri wo bakubwira ko ari uw'umugabo umugabo ni wafise uburenganzira wo kuwutereka ku ikinga gashora wo byumva to byumva ivye nakakuraba
naho biruko umwe mu bagabo kuri uyo mutumba wamenyesha ko baje inama n'umukenyezi wiwe mu gutunganya amatungo y'umujyango kuburyo umwimbo wabonetse mu byo barimye ubashikana ku iterambere
muri byo rero turumvikana n'umugore tugashora uwo mwimbo tuba twabitse amafaranga dukuyeyo tukagura ako gasebura duheje kuhagura ayandi mafaranga asigaye tukagura impuzu ziwacu tukagura n'impuzu z'abana
kuba umugabo atagisha inama uwo bubakanye mu itunganya ry'amatungo y'umujyango ngo birafitanye igisano n'imico n'imigenzo y'igihugu cy'u Burundi nkuko bishikirizwa n'uburongo ikigo kijeje iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya Ruyigi Dominique Havyarimana akanemeza ko ivyo bishobora gutera ingorane zitari zike mu miryango harimo ubukene
ingaruka nini nyacane gose nuko ugo rugo rudashobora gutera imbere kuko haba harimo isesagogwa haba harimo kutagiranira imigambi hamwe kugira ngo kumbure bayikurikize ivyo mbere byashobora no kugira ingaruka zikomeye ku ndero y'ugwaruka na cyane cyane abana bashobora kutashobora kwiga bashobora kutafungura kandi umuryango warimbuye
mu gihe abakenyezi birimizi bo kumutumba kirungu komine nyabitsinda mu ntara ya Ruyigi basaba ko abagabo babo boza barabagisha inama ku bijyanye n'itunganywa ry'amatungo y'umuryango umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'iyo ntara Valerie Nkunzimana ahanura bubakanye kuje inama n'ingingo mu gutunganya amatungo y'urugo kugira ngo bashike ku iterambere rirama
Vestine Butoyura kene mu bijyanye n'inkino umugwi w'umupira w'amaboko basketball le gazere Bare mirako wako za makosa mkuseru kilu Burundi mumaiganwa ya karele kazone senke mkudatu ara umuhagari kizimu za makungu hamge numu ganga ninyuma ya hurongo yishira hamge gya basketball mu Burundi ya girije uwo mugwi kutubahiriza hili za mategeko ya yu mahiganwa dohine kami kazi chegera churongo yu umugwi wa le gazele aminyesha ko ibisabwa byose mu kwitabira ayo mahiganwa bari babikwije ariko ngo bakaba bagize ikibazo cy'ubukene bw'uburyo bwo kubarihira amatike y'indege tumukurikire akaba yakuwe na Jean-Marie Vianney ngenda kumana
kwege kuru hande kwa mkuu wacu le gazelle nana kime chato shimishia mpio ya pute wera tukumbi seko nujini shere kwa abuka iwinu vidasa nukungi nujini jage
ibze vitawa shimishi jebze wali vzai
wera pute kimu cha oho tuwezo misio nguwe ya duha ye iyo oho tuwezo misio ni yige zari duha numu sinumu kwa agi atari dufise kwe oho tuwezo misio niso tuwa isawie munga wewe iyo ya tie kusawa nungu niri ishugwa
urungu ishira mugia basketi muburundi aravuga huko mumugwele gazelle mwari mwame nyeshejwe kufakare bikenewe kugira ngo muzo kwitabira amahiganwa zone 5 nguri mwabikurikiza ico coco mukivuga kwiki
yego je nyarabivuje ariko twebwe bisago batwa twarabikwije hakacaba ico kibazo cyo kuvuga yuko duteza kujana n'umuganga amwe n'umu arbitre international abo bantu babiri rero bacha batubwira bati ngo ni twebwe duteza kubatwara mafre ya club kwerere byo rero twabitwaye musigure yuko ataje dushoboye ubyo bwacu bwari limite nta carenga ko cari gihari
mu mugire gazere guca mufata ingingo kwitabira amahiganwa mudakwije ibisabwa n'amategeko ubwo mwege ni mona ko muhamara renza amategeko namwe
twari tubona yuko byo bintu bikenewe mugabo turamubwira ati twebwe n'ukuri ibyo bintu turumva yuko si capital ko dutwara abantu mugabo ntavyo dushoboye turamusaba duti kugira rero ibintu bimere neza mudufashe mutwandikire une lettre officielle isigura igituma baduhagarise kuja ku participate muri aya mahiganwa caravyanka aravuga ko icyo kereka adashobora kujyandika natwe rero urumva tudafite ikintu gisigura gituma tutagiye twaravuze ati reka tugende tubwira hariya bizohinduka canke uyu mu president wa federation yacu ari kwizera ko azodufasha akatugwa inyuma malheureusement byarahindutse yaratwigaramye arahamagara hariya akabuza yuko ngo iyo ekipe ngo ntikine ariko kintu cyadutangaje cyane
yavuza ko itokina kubera iki
yavuga ko itokina ngo kubera yuko ngo aya mahera ngo yabo barabitse ngo n'umuganga ngo tutayatanze ngo kandi ngo tuyafise
Vuga undemeje
Ibituti change ugutebura hagati y'imigwi ibiri y'abantu birashobora kuvamwe ubwicanyi bwo mu kivunga bisigurwa n'umucukuzi mu bijanye no kwibuka amahano asigura ko umugwi umwe ubushaka kwihora uyundi mu makuru aherutse tukaba twari twabayagiye ko ibituti canke ugutebura bitangura nk'ugufyina aroyize batungwa nayo akavuga ko uburyo bwiza bwo kwirinda ubwo bwicanyi ari ahanini kiyago hagati y'iyo migwi ibiri ohonera umuco
igihumugu umwe w'abantu utaziri wundi mugwi w'abandi kari bana kababi ngo haragira uwo mugwi wifuza kwica uwo wese ari mu mugwi w'abo bantu biswe babi bisigurwa n'umucukuzi mujeye no kwibuka ku mahano Aloyizi batungwa nayo ahavuga kari ingaruka zivuye mu bitutsi canke gutebura byatanguye nko gufyina mu makuru aherutse akaba ari yatanze akarorero ku mugwi w'abantu kanaka wasanga wise abandi iboro canke inzoka mu gihe c'intambara
ingaruka bifite nuko bishikana ku bwicanyi kandi rero bishikana ku bwicanyi bw'ikivunga kuko ayo madina ntibayita umuntu bayita umugwi nukuvuga ko aho bamubonye hose ntibenda kumubaza kuko baba bamaze kumuha ibimuranga nukuvuga ko bavuga bati twebwe tukabona umuntu w'ibizuru cyangwa umuntu twavuze ko ari inzoka abo tugira ko ntituraba
uwundi mugwi nawo wiswe amazina bona urashobora kwifuza kwihora cyangwa kwitanga uwundi mugwi w'abantu wamye bacinyiza
iyo rero hageze ibihe bibi ba bantu bamye bumva bwirwa amazina baraheza nabo bakashaka kuca bamera amagabo ko bavuga bati aba bamwe badutuka ariko ubu natwarageze rero ko tubitange kuko badufashe nabi kuva kera
kwirinda ingaruka z'ubwicanyi bwo mu kivunga buturutse ku bitutsi cyane gutebura hagati y'imigwi ibiri ngo nuko abo bita abandi amazina bubahuka kwanka gucinyiza abandi
ubyirinda bwa mbere nuko ababa bari mu mugwi uri kurakoresha amazina mu gucyoza abandi duhere nk'umundero kuko akenshi abantu bakunze kuza barorohera gutamika ayo amazina n'abantu b'ugwaru rero nabo usanga abantu b'ugwaruka babayimvise babakurira no kuvuga ko uwumvise umwana ariko arakoresha ayo majambo cyumubwira uti wa mwana ayo majambo uri kwakoresha si meza muri uru rugo iwacu ntidusubiye kuyakoresha niba uri ku ishuri ukaba uri kumwe n'abagenzi bawe ariko barakoresha uvuga uti mbega ayo mazina muri kumpamagara bajya abandi wewe uwo uri kwita umva unezerwa
Aloyizi batungwa nayo agakebura uwo wundi mugwi wataziriwe amazina kanaka kubahuka kuvuga k'ibyo bavugwa ko batabinezererewe akavuga ko ahanini umuti nyawo ari kiyago hagati iyo migwi ibiri y'abantu
Onera umuco n'umutumire wa urakenuye akaba no gahacetso dira no makuru reka nshimire mwebwe mwese mwarimu yateza biri shimire kandi François Kimana yadufaje mugabwe ibyuma mubandanye mugira umutaga mwiza.